radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru tubafitiye muri kino gitondo tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Tegize mwaramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri aka kanya turahera muri Guinea Bissau. Perezida wa Guinea Bissau Omaru Sissoko Embalo yavuze ko ibintu biri ku murongo mwiza mu gihugu ciwe n'inyuma y'ikinugwanugwana nka kureta yoba yahazwe gukogwa ejo ku munsi wa kabiri. Amasasa atari make yarumvikanye hafi y'icicaro ca leta mu citorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryavuze ko ubumwe bwa Afrika hamwe na CEDEAO vyise igeragezwa rya kudeta. Ariko mu nyuma perezida yabwiye iturukanzo ry'amakuru AFP kuri telefone ko ibintu bimeze neza kandi umutekano bawufise mu minwe. Irigerageza rya kudeta muri Guinea Bissau ribaye mu gihe mu mezi 18 aheze mu bindi bihugu bitatu byo mu burengero bwa Afrika arivyo Mali, Guinea Conakry hamwe na Burkina Faso. Abasirikare bashoboye gutembagaza ubutegetsi. Uyu mutekano muke watumye ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe CEDEAO ritumako inama i Accra muri Ghana kugira bace irya nino icyo kibazo. Muri Afrika kandi abategetsi ba Nigeria bararungitse abandi bajejwe umutekano gufasha bagenzi babo mu turere two mu mareta atatu aho imihari yitwaje ibigwanisho yishe abantu batari bake mu mpera z'indwi irangiye. Igipolisi cya Nigeria kivuga ko iyo migwi y'abicanyi bateye abasivile n'abajejwe umutekano mu mareta yo mu buraruko bushira uburengero no hagati. Ayo mareta ni Niger, Katsina na Kaduna. Ibitero nivyo vyishe abantu benshi mu buraruko bwa Nigeria ugeranije n'umwaka uheze. Abategetsi bavuze ko abo basuma bishe abantu 12 muri leta ya Katsina, 11 muri leta ya Niger hamwe na 11 nyene muri leta ya Kaduna. Abishwe bamwe ngo baraturiwe babona mu gihe abandi basuma biraye mu mihana basambura amazu atanimwe basigaje. Abategetsi muri leta ya Niger bavuga ko mu bishwe harimwo n'abajejwe umutekano. Igisirikare cya Maroc gikorera mu mazi ejo kwa kabiri caratabaye abimukira 63 barimwo abagore 15 n'abana batatu igihe ubwato barimwo bariko bagerageza kwinjira mu mazinga ya Canary muri Espagne bwagira bwibire. Abimukira hanini bava mu karere ka Afrika yo mu ya Sahara bakunze guca muri Maroc kugira binjire ku mugabane wa Buraya. Mu mwaka uheze abarenga 4,000 barafiriye mu mazi, abandi canke baraburirwa irengero muri iyo nzira nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Caminando Fronteras ryo muri Espagne. Benshi bahitamo guca ku butaka bwa Espagne baciye mu ibahari Atlantique kuko ngo ari iyo nzira ngufi nk'uko bivugwa n'iryo shyirahamwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo ryagiriza Israeli gushyiraho amategeko ya apartheid acinyiza abanyapalestina mu kubanyaga amatongo yabo no kubima ubwenegihugu. Iryo shyirahamwe risaba sentare mpuzamakungu gukora amatohoza kuri ibi byagirije. Amnesty International ihambije ayandi mashyirahamwe haranira agateka ka muntu mu kwagiriza Israeli kuri ayo mabi akorerwa abanyepalestina. Iyi raporo isaba kandi amakungu guhagarika guha Israeli ibigwanisho hamwe n'izindi mfashanyo mu by'ubutunzi. Abategetsi ba Palestina mu ntara za Cisjordania na Gaza barashimiye raporo mu gihe abategetsi ba Israeli bo bayiyamye batako basaba Amnesty kuyisubiza inyuma. Abategetsi ba Israeli bavuga ko batabajijwe canke ngo bahabwe amahigwe yo guhakana iyo raporo. Bakavuga ko raporo yasohowe na Amnesty igaragaramwo ugwanko ku Bayahudi kandi bayihenze ko. Naho muri ONU, Leta z'Ubumwe za Amerika yaratumye ko inama yihuta ejo ku munsi wa kane y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugira bige ikibazo cya Korea ya Ruguru iheruka kurungika mu kirere Misiri ikomeye cyane itari bwigere itegwa mu kiringo cy'imyaka irenga itanu. Aya makuru yatanzwe n'abadiplomate muri ONU hari ejo ku munsi wa kabiri. Inama ya ONU yitezwe kuzoba mu mwiherero. Korea ya ruguru ku munsi wa mbere niho yatangaza ko yateye misile yagenze ikirere kirekire itari bwigere itegwa, rikaba rigerageza rya mbere ry'ikigwanisho gikomeye Korea ya ruguru ikoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Irigerageza rya misile ryejo ku munsi ryo ku munsi w'imana w'indwi iheze rya Korea ya ruguru ryabaye irigize indwi mu kwezi kwa mbere, kandi ryatumye amakungu agira ubwoba ko icyo gihugu gishobora kuzoshika no ku gisasu cya nikleyere mu gihe amakungu atohagurukira rimwe. Nayo mu gisata c'inkino muri Kamerune, inkino za kane zihuza ibihugu vya Afrika zirabandanya, aho ekipe zine zinjiye mu ca kabiri gishiri ca nyuma zitangura gutana mu mitwe kuri uyu munsi wa gatatu. Ni nyuma y'akaruhuko bari bamazemo iminsi ibiri. Ekipe zine zisigaye zihura uku gukurikira: uno munsi Senegal itana mu mitwe na Burkina Faso, na ejo kuwa kane Kamerun ihure na Misiri. Aya maekipe abiri atsinda izi nkino akazoca ahura mu rukino rwa nyuma rw'iri higanwa ruzoba ku munsi w'Imana uza ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa kabiri.